Perezida Felix Tshisekedi yaragendeye ibibanza bitari bike birimo ihinguriro ry'umwavu w'ikizungu Fomi Ferme y'Iburinga mu burengero bw'Uburundi hamwe n'umurwa mukuru wa politiki Gitega ahazubakwa ikirimba gishasha cy'umukuru w'igihugu akaba yanagishyizeko ibuye rya mbere ari kumwe na mugenzi we Evariste Ndayishimiye. Ari Gitega yanafashe akanya ko kuja kunamira intatemwanya kwigendera Perezida Nkurunziza yasandavye mu 2020 umukuru w'igihugu cya Congo akamufata nk'icyitegererezo kuri Afurika n'ahatakiriho. N'ahatamwakiriye ku kibuga cy'indege cya Bujumbura kwa gatandatu wagishika Perezida Ndayishimiye niwe yiherekereje mushitsi wiwe. Bose bari kumwe n'abatambukanyi babo. Muri make umukuru w'igihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Congo yashimiye Abarundi bamwakiranye igishika. Niko gukeza Uburundi ku myaka yari iheze buri mu bihano bwafatiwe n'umwe bwa Buraya mugabo Bukinanata. Niko yavuze. Afashe ijambo Perezida Evariste Ndayishimiye nawe yashimye kuvuga mu rurimi umushitsi wiwe yumva maze aganira mu Gifaransa. Yashimiye Tshisekedi amenyesha ko urugendo yagize mu miduga cyane aje Gitega ku birometero birenga ijana vy'aho yashikiye i Bujumbura ku murwa mukuru w'ubutunzi ari ikimenyetso cy'urukundo afitiye Abarundi n'Uburundi hejuru yo kumara iminsi itatu mu Burundi kandi afite amabanga menshi. Yavuze ko imigendanire hagati ya Congo n'Uburundi yakomeje kuba myiza kurusha cyane cyane kuva mu mwaka uheze. Yaciye amenyesha icyifuzo afise muri kino gihe leta ya Congo iherutse gutanguza ibiganiro n'imirwi irwanira cyane cyane mu buseruko bw'ico gihugu irimo M23 na intambara hagati ya FARDC igisirikare cya Congo n'abarobere b'uwo murwi zasubiye gusutama kuva kwa gatanu w'indwi uheze muri Rucuru mu ntara ya Kivu Buraruko. Niko Perezida Ndayishimiye yashikirije icyiyumviro mugenzi we yikiriza cyane kandi kenshi. Umukuru w'igihugu cy'u Burundi asanga hageze niba atarengeranye ko abategetsi bo mu bihugu bya Afurika bitunganiza ibikorwa by'iterambere batarinze kuzerinze. Abakuru b'ibihugu bibiri byaritezwe ko bavuga ku bibazo by'abasirikare b'u Burundi binjira ku butaka bwa Congo kurwanya imirwi y'abarwanyi b'Abarundi ifite ibirindiro ibyagirije byashikirijwe cyane n'amashyirahamwe yigenga yo muri Kivu y'Umanuko na bamwe mu bashinga amateka bo muri iyo ntara y'ubuseruko bwa Congo bandikiye mbere y'umunyamabanga mukuru wa ONU. Ariko nta kajambo bayivuze ko kandi inamenyesha makuru nta kanya bahawe ko kubibaza. Eroje Urikaneza, Ijwi rya Amerika.